Iyi ni Radyo İzmir'de Amerika. Radio Ijwi ry'Amerika ivugira Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda mu Burundi mutwumvira ku mirongo migufi ya shortwave kuri metero 19 na metero 22 mu Rwanda turi no kuri FM 104 n'ibice bitatu no kuri FM 88 n'ibice bitatu ikaze mu makuru yacu yakakanya muri kumwe na Jeffrey Mutagoma na bagenzi banje dufatanije kuyabagezaho muri leta ya Georgia hano muri leta zunze ubumwe za Amerika amahirwe y'abademokrate yo gutsindira imyanya ibiri muri Sena aragenda yiyongera
nibaza yuko abarepublikani batagumye aribo bonyene batwara bagira ico bashatse cose muri Congress ko vyoheza bikafasha cane Biden gutwara
uwo ni Professor Athanase Gahungu wigisha ibyerekeye politike muri kaminuza ya Chicago muri leta ya Illinois avuga uko abibona turamwumva mu buryo burambuye mu kanya none hano muri Amerika mu kanya gato cyane inteko ishinga amategeko irabarura amajwi yavuye muri koleji y'abatora yemeza burundu niba Joe Biden yaratsinze amatora yo mu kwa 11 gushize Burundi bwatangaje ishyirwaho ry'ibihano bikomeye kubarenga ku mabwiriza yo kwirinda ikiza cya COVID-19 naho handi muri Afrika abakandida 10 batsinzwe amatora y'umukuru w'igihugu muri Repubulika ya Central Africa barasaba ko yasubirwamo aya makuru n'ayandi turabagezaho mu kanya duhereye kuyo hirya no hino ku isi. Amakuru yo hirya no hino ku isi tuyahereye hano muri Amerika aho mu kanya gato guhera saa saba z'amanywa ku isaha ya Washington DC saa mbiri z'ijoro mu Burundi no mu Rwanda inteko ishinga amategeko ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika Congress irabarura amajwi yavuye muri koleji y'abatora yemeze niba Joe Biden yaratsinze amatora yo mu kwa 11 gushize. Thomas Kamilindi nibyo atubwira.
Congress yose irateranira mu cyumba kinini cy'inama y'umutwe w'abadepite. Ibarura niritangira, Perezida wa Sena ari nawe Vice Perezida wa Repubulika Mike Pence arafungura amabahasha arimo impapuro z'ibyavuye mu matora yo muri koleji y'abatora ku itariki ya 14 y'ukwezi gushize leta kuyindi akurikije uko zikurikirana ahereye ku nyuguti ya mbere y'amazina yazo. Namara gufungura buri bahasha azajya asoma n'ijwi riranguruye ibyo akuyemo maze abihereza abantu bane bahagarariye amashyaka yombi bamufasha kubarura nabo barebe ko ari byo koko kandi babyandike. Ibarura nirirangira Mike Pence aratangaza ku mugaragaro ko Joe Biden yatsinze amatora y'umukuru w'igihugu ko n'umutegarugori Kamala Harris azamubera vice president. Ubusanzwe uyu ni umuhango woroshye ariko uyu munsi wo ufite umwihariko kubera ko Perezida Trump ataremera ko yatsinzwe amatora ashyigikiwe n'abasenateri 12 n'abadepite barenga 100 bose bo mu ishyaka rye ry'abarepublikani batangaje ko baza kwanga ibyavuye mu matora nabo bavuga ko yabayemo kwiba amajwi muri leta esheshatu zose Trump yatsinzwemo arizo Arizona, Georgia, Michigan, Nevada, Pennsylvania na Wisconsin. Basaba ko Congress ishyiraho akanama ko kuhakora anketi. Ariko amahirwe yabo ni make kubera ko abademokrat biganje mu mutwe w'abadepite ikindi kandi n'abasenateri b'abarepublikani benshi nabo bavuga ko batabashyigikiye. Mu majwi ya rubanda Joe Biden arusha Donald Trump miliyoni 7 naho mu majwi ya koleji y'abatora Biden afite 336 kuri 232 ya Trump kuri rero ya 270 Joe Biden yarakeneye kugira ngo atsinde koko. Biden na Kamala Harris bazarahira ku itariki ya 20 y'uku kwezi.
Urakoze Thomas Kamilindi mu yandi makuru y'amatora ariko noneho ku mugabane wa Afrika muri Repubulika ya Central Africa abakandida hafi ya bose mu matora y'umukuru w'igihugu aherutse barasaba ko yasubirwamo. Eugene Mukankusi yaduteguriye inkuru.
Abakandida 10 batsinzwe mu itora rya perezida ryabaye ku itariki 27 z'ukwezi gushize kwa 12 muri Repubulika ya Central Africa barasaba ko amajwi aseswa itora rigasubirwamo. Mu itangazo bakoreye hamwe mu mugoroba w'ejo kwa kabiri bavuze ko hari ibintu bitagenze neza kandi ko hatoye abantu bake. Ku wa mbere komisiyo y'amatora yatangaje ko perezida Faustin Archange Touadera ari watsinze hatoye abarenga 76% nubwo ibitero by'imitwe irwanya ubutegetsi byashakaga kuburizamo amatora. Cyakora icya kabiri gusa cya 1,800,000 bafite uburenganzira bwo gutora nibo bonyine babashije kwiyandikishiriza gutora bitewe n'urugomo. icumi mu bakandida 17 barimo kwanga amajwi yavuye mu itora, bavuga ko mu biyandikishije gutora hatoye 37% gusa, kandi ko umutekano muke wadurumbanyije ibikorwa byo kwiyamamaza n'imirimo y'itora. Mu itangazo barayi bagize bati, icyo dusaba cyonyine ni uko amajwi aseswa kandi itora rigasubirwamo nta kindi. Yaba Perezida Touadera cyangwa Komisiyo y'amatora ntawagize icyo ahita atangaza kubivugwa n'abo bakandida icumi.
Urakoze Jenny. Tuve muri Centrafrica tuje muri Sudan, aho icyo gihugu na Leta Zunze Ubumwe za Amerika byumvikanye kugushakira igisubizo ikibazo cy'imyenda Sudan ifitiye banki y'isi. Fidel Niyongabo, byifashe bite?
Ibyo bibonwa nk'intambwe ikomeye mu nzira y'ukogorora ko gihugu cya Sudani mu byerekeye butunzi, inyuma y'uko umutegetsi yari amaze igihe atwazaga hotoro Omar al-Bashir akuwe ku butegetsi mu mwaka w'2019. Iyo ngingo yafashwe mu gihe umushikiranganji ajejwe ikigega muri Amerika Stephen Mnuchin ari mu rugendo ku murwa mukuru wa Sudani, Khartoum. Abaye umutegetsi akomeye wa mbere wa Amerika agendeye icyo gihugu kuva leta ya Perezida Donald Trump ikuye Sudani ku rutonde rw'ibihugu bishyigikiye iterabwoba. Nirwo rugendo rwa mbere rugizwe n'umushikiranganji ajejwe ikigega akiri mu mabanga yiwe. Yabonanye n'umushikiranganji wa mbere wa Sudani Abdalla Hamdok, byari bitegekanijwe ko abonana n'abandi bategetsi b'icyo gihugu. Urwo rugendo rubaye mu gihe imigenderanire hagati ya Amerika na Sudani iri kigira intambwe zikomeye cyane mu nzira ya kazoza kameze neza kurushiriza. Urugendo rwa Mnuchin rw'umunsi umwe rwashimikiye ku butunzi bucumbagira bw'igihugu cya Sudani n'imfashanyo Amerika ishobora gutanga, harimo korohereza amadeni y'icyo gihugu. Muri iki gihe Sudani ifitiye amakungu ideni rirenga miliyari 60 y'amadolari. Kuyikura ko ibirarane by'amadeni no gutuma ishobora kuronka amadeni yo hanze bibonwa ko biri mu byotuma ubutunzi bwayo busubira kunaguka.
Urakoze Fidel. Abategetsi bo muri Hong Kong bafunze abantu baharanira demokarasi 53 bashingiye ku itegeko rigenga umutekano ruherutse gushyirwaho na leta y'Ubushinwa. Nanone Fidel Niyongabo.
Abo bantu 53 bahagaritswe uno munsi ku wa gatatu barimwo abahoze ari abashinga amateka n'abaharanira demokarasi. Bagirizwa ko barenze ku itegeko rijejwe umutekano w'igihugu mu kwiyamamariza amatora y'abashingamateka mu ntara ya Hong Kong mu buryo butarekuriwe n'amategeko mu mwaka uheze. Ihagarikwa ry'abo bantu ni imwe mu ngingo zigenewe gukandamiza abaharanira demokarasi muri Hong Kong kuva leta y'Ubushinwa ishyizeho itegeko rigenga umutekano w'igihugu mu kwezi kwa gatandatu k'umwaka uheze w'2020. Iryo tegeko rigenewe kunumya abatavuga rumwe na leta mu ntara isa n'iyigenga ya Hong Kong. Abategetsi b'iyo ntara bagiriza abahagaritswe ko bikekwa ko bagerageje kugiramira leta mu gutuma imirimo yayo ihagarara. Ibyo kubera imigambi yabo yo kurondera kuronka ibibanza byinshi mu nama nshinga amateka mu ntumbero yo gutuma umuyobozi mukuru w'intara ya Hong Kong atanga imihoho.
Mukomeje kumva Radio Ijwi rya Amerika ivugira Washington DC, mudusange no kuri w'eshatu radio yacu voa.com, mukurikire aya makuru. Mukanya turaza mu karere k'ibiyaga bigari byo muri Afrika. Ayo mu karere k'ibiyaga bigari bya Afrika tuyehereye mu Burundi, aho kuri uyu wa gatatu igitega mu Burundi banki y'urubyiruko yatangiye ku mugaragaro gufungura amakonti y'urubyiruko n'abandi bose babyifuza. Banki yatangaje kandi ko yiteguye guhita yakira abakeneye gusaba imyenda. Ni inkuru ya Radio Ijwi rya Amerika ifatanyije n'abanywanyi bayo mu Burundi, twayisomewe na mugenzi wacu Desire Hatungimana i Kigali mu Rwanda.
Yugurura icyese ibikorwa by'ibanki y'iterambere y'imigambi y'ugwaruka. Ezekiel Nibigira, umushikiranganji ajejwe ugwaruka, yavuze ko naho iyo banki yuguruye itaje gutanga ingurane kugwaruka gusa nk'uko abatari bake bahora vyibaza, ahubwo izokora nk'andi mabanki yose y'ubudandaji. Yaciye hamagarira ugwaruka gutunganya amadosiye yo gusaba ingurane.
Iyi banki igitangura hariho abari bazi uko ari ibanki izotanga gusa ingurane. Mugabo ubu twagomba tumenyeshe abarundi bose ko ari ibanki ijejwe ubudandaji nk'ayandi mabanki yose. Guhera uyu munsi abantu barashobora kuza kugurura amakonti yabo. Abagomba no gusaba ingurane guhera uyu munsi barashobora kuzana amadosiye yabo muri iyi banki. Urwaruka rwari rumaze iminsi rubaza ingene bizogenda canke igihe ico gikorwa kizotangurira. Ubu rero ntibaze basubire kutubaza.
Sixten Niyuhire, umuyobozi mukuru w'iyo banki ifise icicaro gikuru mu gisagara ca Gitega hagati mu Burundi, avuga ko akarusho kuri iyo banki ariko inyungu izoba ntoyugeranije n'ayandi mabanki y'ubudandaji, ariko ntiyashimye kuvuga uko iyo nyungu ingana ikindi nacho kizoba nk'akarusho nk'uko uwo muyobozi mukuru abandanya bivuga nuko leta izoshobora kwishingira ugaruka kwishize hamwe mu makoperative bagahabwa ingurana tangwa ati batanze
ni banke ije kugira ngo yakire amafaranga y'ugwaruka kandi yongere itange ingurana kugwaruka kugwaruka rudafise n'ingwati zisabwa ahanini n'izindi banke akora akarusho ka mbere ni banke isumbye izindi banke ikindi nacyo ni banke ishaka kwegera rwose abenegihugu kugira ngo ibafashe mu bikorwa byabo by'iterambere kugira ngo igihugu cyacu gishobore kuzamuka tugerageza dukorane n'abandi duje gukorana kugira ngo turabe yuko n'ibyerekeye bita mu Gifaransa taux d'intérêt inyungu dusaba kugira ngo ibe iri ntoyi ugereranije n'uko ahandi zitangwa ugwaruka gogo ni inyungu ntoyi cyane ugereranije n'ahandi
ugwaruka ruva mu ntara zitandukanye rwari rwazindutse ruza kuguruza amakonti kugira ngo nago mu minsi iri imbere rushobore gusaba ingurane zo kwiteza imbere uwo musore yaje avuye muri komine Bweru intara ya Ruyigi mu buseruko bw'u Burundi
uno munsi kumunsi w'akanyamuneza nko kubona tubaye nk'abambere tukaba twanashitse ngaha mu kugira twuguruze konti mu byatangura imigambi yacu tunatera kwamo n'undi gwaruka rubarufite imigambi yo gutera imbere yuko boza kubwishi mu kugira naho bazomenye ejo hazoza habo nyine hazoba hameze cyo ikintu ndindiriye ku ino banki nibaza ko shobora ikintu kinini ya cyane ino banki niyo ngomba nanje dutangurana mu kugira nihihangiro yuko shobora kuzoserukira nk'undi gwaruka dufate nko mu Burundi bazotanga akarorero ku migambi nzoba afise ntungere nzoba nateye imbere je akarusho nzoba ngiye koronka mugihe nzoba nuguruje konti muri banki kuko nzoza n'imigambi yanje hama asaba nk'akadeni mu kugira ashobore kwiyungunganya mu kugira ntahere imbere mu zina ko ndakora ashobora koronka ukuntu akore
kubw'Imana Grace n'umushinguzi wa koperative umushinge w'iterambere yo muri komine Ndava intara ya Mwaro hagati mu Burundi nawe nyene avuga ko yiteze vyinshi kuri iyo banki
abari muri koperative yacu nabajene kandi ibije nayo urabona ko ari ishimikiye no kubajene nyene niterambere ry'abajene rigomba kuza twebwe rero nk'abajene cyane na representation yayo usanga n'abantu bonyine bakiri bato rero twebwe twavuze tuti ntitwotangwa nitwe twanashitse ubwa mbere ngaha mbere nitwe bahereye ko kugira ngo ntidutangwe n'iryo terambere yego kuko n'iryo shimikiro ryacu twahora tubura uburyo bikatugora dushaka gukora umugambi tukiyumva icyo twakora tukarabiye dukora uburyo tukabura mugabo rero ibije yaje twazindutse hakiri kare kugira ngo twiyandikishe twikuruze ikonti hama tugaragaze ubushake dufise
uwo mwigeme avuga ko bari batinye kwitura ayandi mabanki y'ubudandaje akavuga ko basaba mananiza mu gutanga ingurane ikindi umwigema bandanya asaba abashinzwe iyo banki n'abayirongoye nuko ivyo bemereye ugwaruka kuva icyumviro c'iyo banki kivuka byojana n'ingiro
twaratinya kuja mu yandi mabanki kuko twiyumvira kuguruza byonyene biragoye ariko ngaha aye kuguruza ni kubuntu kuguruje kubuntu tugaje twumva n'inyungu ni batugurana zizobantu bizotworohera ku migambi yacu kuko wasanga tutokora n'imigambi miremire kubera uburyo ari buke rero twebwe twiteze ikintu gikomeye cyane muri no bank ico twosaba nuko nyene bo twitaho nyene nkuko babitwemereye yego ntibizobe ibyo kumunwa gusa tubibone mu ngiro kuko ubu ntiturabibona turasaba rero kugira ngo ukubabivuga izingufu bazananye ukubabitubwira tuzobibone gucya nyene ntibizobe amasigara cica
ibanki y'ugwaruka yuguruka icese tariki 5 z'ukwezi kwa kane mwaka 2020 yuguruka icese n'umuhisi president Peter Nkurunziza ariko kuri no wa gatatu akaba ariho yugururiye imiryango abakeneye kuyitura
Bakunzi ba radio ijwi rya Amerika mutuye mu rasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo turabararika kujya mukurikira ibiganiro byacu ku maradio akurikira
Radio Communautaire de la Voix de Mikeno ibunagana ku murongo wa FM 99.7 n'ibice 7
Radio Ngoma ya Manyo mu mujyi wa Baraka kuri FM 88.8
Radio Baraka FM nayo mu mujyi wa Baraka ku murongo wa FM 94 n'ibice 4
Radio Communauté La Vérité ikorera mu mujyi wa Kiwanja kuri FM 99.9 n'ibice 0
nako kwadukurikira muri mu majyepfo ya Uganda mwakumviganiro byacu kuri radio ijwi riyobora Voice of Muhabura ku murongo wa FM 88 n'ibice 9
ni radio ijwi rya Amerika iminsi yose kuva ku wa mbere kugeza ku cyumweru.
Turacyari mu Burundi aho leta itangaza ko abantu 40 banduye virusi ya corona mu minsi birishize mu mujyi wa Bujumbura no mu nkengero zawo. Ivuga ko abantu bose batazubahiriza amabwiriza yo kwirinda ikwirakwira rya COVID-19 bazacibwa amafaranga cyangwa bajyanwe mu nkiko. Ni inkuru ya mugenzi wacu Eloge Welekaneza ukorera mu biro by'ijwi rya Amerika i Nairobi muri Kenya.
Kuva ku itariki ya kane honyene gushika kuri ya gatandatu abantu 40 bamaze gupimwa mugira wa COVID-19 mu Burundi bose banduriye hagati mu gihugu bakamenyekanye inyuma yaho 10 muri bo bagiriye kwipimisha bagomba gufata ingendo nkuko byemezwa n'ubushikanganje bw'amagara y'abantu mu itangazo bwasohoye. Abanduye bose baba ku mugwa mukuru w'ubutunzi Bujumbura no mu nkengera zawo. Mu bibanza bihuriramo abantu benshi umushikanganje w'amagara y'abantu utazindi ku mana yasavye ku ingingo z'ukwirinda ikwiragizwa rya coronavirus zubahirizwa kwa domo maze utazovyubahiriza gatangishwe hadasizwe inyuma ubukurikiranwa mu butungane. Hari mu gihe yasoma iryo tangazo mu biro by'i Bujumbura.
Byibanza navyo ni ibi bikurikira: ubunywero, ububari, uburiro, ibibuga by'inkino, ibitaro by'amabisi, amasoko, amashure, amavuriro, amasengero, ibiro vya leta canke ivy'abikorera utwabo, eka mbere naho hantu hose hahurira abantu benshi. Bushikira nganji busavye bushimitse abajejwe intwaro n'umutekano gukurikirana ishikwa mu ngiro y'izingingo mu gihugu cyose guhera igenekezo rya 2021. Isabwe kandi ko wowese yoca kubira n'izingingo yotangishwa gihada hakurikije amategeko kandi akayitangishwa n'ababijejwe bibaye ngombwa agakurikiranwa n'ubutungane.
Naho igitigiri cy'ihadabu izotangishwa bene ibibanza cyangwa abajejwe ibibanza bihuriramo abantu benshi itavuzwe uko ingana, hazotangishwa amahoteli yakira ingenzi ziva hanze akarenga ku masezerano yo yarazwi. Ni miliyoni 2 z'amarundi hejuru y'ugushobora nayo nyene gushengezwa imbere y'intahe.
Amahoteli yose asanzwe akorana n'ubushikiranganje bw'ubudandaji ingenzi yasinye urwandiko ko twita acte d'engagement kuri abo bose rero barurenga ko bisabwa yuko abaserukira leta n'ayo masezerano ubushikiranganje bw'ubudandaji ingenzi bashyira mu ngiro ibihano birimo amande agera ku 2 million hamwe no gukurikirana n'ubutungane. Bateza kumenya yuko abantu baje muri karantene batatezwa kuja hamwe n'abandi bantu basanzwe mu hotel bataja hamwe n'abantu baje kwivuna umusasi muri iyo hoteli. Ibyo biranditse neza mu masezerano bo nyine basinye. Dusaba rero yuko inzego zibijejwe zoyashyira mu ngiro.
Ikibazo cya COVID-19 no kuyifata minenerwe umukuru w'igihugu yari yagarutse ko mu mpera z'umwaka. Evariste Ndayishimiye yagabishije cyane abakozi ba leta.
Twuguruye imbibe tuzi neza ko tuzozibira mu buga tusanga nk'indongozi mabijejwe. Aratorokesheje umuntu, aramutorokesheje biramara maji. Nico gituma navuze yuko ubuje wonzobona ari hagati mu gihugu yagwaye tuzoca dukurikira uwa mwanduje we wadutwe nambe wadutwe date gushika dushikire kwa yizanye uwo muntu azofatwa nk'uko ari umurozi yaje kuroga uburundi. None umuntu twofatane imiti y'uburozi aje kuroga barundi ntiyohana azoca hanwa rero hakurikizwa amategeko nk'umurozi yaje kuroga yaba uwa mukingi kibaba tuzofata ko ari we yaroze kuko ni nk'uko wore ko umuntu akazana ikigwanisho kuza kwica barundi. Icyo kintu kirateye isoni kiramara maji kubona umuntu ashobora kuvuga ngo yinyegeze gushikashike batamubonye ukabona uwundi nawe ngo mpa ibihumbi 100 shahu nkwereke wicishirizemo wigire kandi aho ntuzi yuko n'umwana wawe ashobora kumwanduza, umugore wawe ashobora kumwanduza agapfa ku 100 ahubwo hariho numvise ngo bahaye igiture 5,000.
Muganga Ndikumana yavuze ko hanini abandura babaje bava mu bihugu byo hanze bakinjirira ku kibuga cy'indege mpuzamakungu ca Bujumbura canke bagaca mu Kinywabi, ariko yanemeje ko ubu abarundi muri rusangi basubiye kwijajara.
Biragaragara yuko habaye kwimenyera kudehukigwa kuri twese, novuga kubakuze, kuri bato, kubize n'abatize. Twikubita gashi kuko iyo zijyangi ngo zugutaramukanya zugukaraba kenshi amazi meza n'isabune twirinda kugwana mu nda no kuramukanya tuba twarabigumijeho kujya twari tubizi imbere hamwe twabona abagwayi babiri aba bose ntibari kwandura byumvikana yuko umuntu umwe ashobora gutura igihugu cyose muramaze kubona mu bukwe mama mariage mu mamanza mu masengero abantu bose umenga ntacigeze
ingenzi injira ku butaka bw'u Burundi zibwirizwa kuba zitise ibipimo bya COVID-19 bitarenza amasaha 72 ariko kubaturuka mu bihugu bibanyi na cyane cyane mu Rwanda hashobora gufatwa n'izindi ngingo nk'uko bisigurwa na Minisitiri Kumana
icyo tumaze kubona nuko nk'abava mu bihugu duhana imbibe umuntu avuye mu Rwanda aje na Rwanda aza mu 25 abashitse ushobora gusanga rero upimye utabona umugera mugabo mu minsi 3 ugasanga yaje yanduye mugabo agishika kuri aeroporona atamugera afite kugira na byose tuzabikoraho kugira ngo turabe ingingo zofatwa
kuva umuntu wa mbere afite umugera wa COVID-19 amenyekanye mu Burundi mu kwezi kwa gatatu umwaka ushize abantu 184 nibo leta itangaza ko bawanduye 773 bakaba barakize babiri urabahitana mu gihe 19 bakiri ku musego eroje uri kaneza ijwi rya Amerika
mu makuru y'imikino ikipe y'umupira w'amaguru yo mu Rwanda AS Kigali imaze kwegukana itike yo gukomeza urugendo rwayo rwo kuzahatanira igikombe cy'impuzamashyirahamwe muri Afurika inyuma y'umukino wo kwishyura wabereye i Kampala muri Uganda warangiye KCCA itsinze AS Kigali ibitego 3-1 umukino wa mbere wagombaga guhuza amakipe yombi mu Rwanda mu byumweru bibiri bishize ariko ntiwaba AS Kigali yahawe mpaga y'ibitego 2-2 bwa KCCA ni ukuvuga ko ibitego byose biteranijwe amakipe yombi anganya 3-3 gusa igitego ikipe AS Kigali yatsindiye muri Uganda nicyo cyatumye ikomeza kuko cyayihaye akarusho tubibutse ko KCCA yatsinzwe idakinnye mu mukino wagombaga kubera mu Rwanda kuko itabashije kubona umubare w'abakinnyi 15 FIFA na CAF bisaba kugira ngo umukino ube abakinnyi b'iyo kipe barapimwe bigaragara ko hari abanduye COVID-19 isigarana gusa abakinnyi 13 batari kwemererwa gukina tujye muri Uganda abantu 60 barimo abanyarwanda 50 bari bagiye mu bice bitandukanye bya Uganda badafite ibyangombwa batawe muri yombi ibi nibitangazwa na polisi yo mu ntara ya Kabale mu burengerazuba bw'igihugu cya Uganda i Kampala inkuru irambuye turekesha mugenzi wacu Ignatius Bahizi
amakuru y'ijwi rya Amerika rikesha raporo ya polisi abantu basaga 60 nibo bari muri gereza ya polisi mu mujyi wa Kabale bashinjwa kwinjira mu gihugu mu buryo bunyuranyije n'amategeko 47 kuri abo bafatiwe kuri uyu munsi wa kabiri ku kigo cya bisi zitwara abagenzi bamaze kwinjira muri bisi yerekeza mu murwa mukuru Kampala abandi 13 bo baraye bafatiwe mu mujyi wa Gisoro uri mu birometero 80 uvuye mu mujyi wa Kabale byahuriranye nuko umukuru w'igihugu Yoweri Museveni yarari muri uwo mujyi mu bikorwa byo kwiyamamaza abakuru dukesha polisi ya Uganda abantu 50 muri abo batawe muri yombi na abanyarwanda abasigaye na abanyekongo bose bavuga ko barimo berekeza i Kampala no mu karere ka Bunyoro gushaka akazi umuvugizi wa polisi wo muri ako karere Eli Mate yatangarije ijwi rya Amerika ko abo bantu bose bagiye gushikirizwa inkiko
These people use porous borders into
Ati aba bantu bakoresha inzira zitemewe n'amategeko kwinjira mu gihugu kubera impamvu tutaramenya neza twababajije ikibazanye muri Uganda bakiye muri izo nzira bavuga ko barimo kuja gushaka akazi imbere mu gihugu ariko ibi ntabwo twabyemera kandi ntabwo dushobora kwihanganira abanyamahanga kuza kuvogera iki gihugu bakiye mu nzira zitubahirije amategeko agenga binjira n'abasohoka twarangije kubakoraho amaperereza ubwo turahita tubashikiriza ubutabera ntabwo ari ubwa mbere abanyarwanda n'abanyekongo bafatiwe muri aka karere binjira muri Uganda bamwe bagashikirizwa ubutabera abandi bagasubizwa mu bihugu byabo ari ntacyo bashinjwe nibutse ko hashize hafi imyaka 3 umubano wa Uganda n'u Rwanda unda utari mwiza kubera ko ibihugu byombi byashinjanyaga gutera inkunga ibikorwa byo guhungabanya umutekano w'ikindi gihugu Uganda yaherukaga gufata abanyarwanda basaga 100 yashinjaga kunekera igihugu cy'u Rwanda muri Uganda no gushaka guhungabanya umutekano w'iki gihugu. Ibiganiro hagati y'ibihugu byombi byo kuganira umubano mwiza byahagaze bitarafata umwanzuro ariko Uganda yari yarekuye abanyarwanda yari yarafashe ibisabwe n'u Rwanda kugira ngo u Rwanda narwo rufungure imipaka na Uganda rwafunze kubera ayo matati. Umunsi wejo ubwo Perezida Museveni yakoraga inama yo kwiyamamaza muri Gisoro hafi n'umupaka w'u Rwanda, yavuze ko ibihugu by'ibituranyi birimo politiki ishingiye ku moko bigatuma ibyo bihugu bihorana amahoro make. Twagerageje guhamagara ku biro by'uhagarariye igihugu cy'u Rwanda muri Uganda kugira ngo bagire icyo bavuga kuri abo Banyarwanda Uganda yataye muri yombi, ariko telefoni yo mu biro ntibayitabye. Ignatius Bahizi, Ijwi rya Amerika, Uganda.
Mukomeje kumva Radio Ijwi rya Amerika ivugira Washington DC. Tugaruke hano muri Amerika, aho abademokrate babonwa nk'abatsindiye umwanya muri Sena ya Amerika ku nshuro ya kabiri y'amatora muri leta ya Georgia, mu gihe amajwi acyegeranye cyane ku bijyanye n'umwanya wa kabiri. Fidel Niyongabo arakomeza.
Amatora yo muri iyo leta niyazotuma uruhande ruzogenzura inama nkenguzi z'amateka hagati y'umugambwe w'abarepublikane n'abademokrate rumenyekana. Abademokrate basa n'abariko begereza kuronka ayo mahigwe, mu gihe umwe mu bakandida babo Raphael Warnock bibonwa ko yatsinze Kelly Loeffler, umusenateri w'umurepublikane bahiganywe mu nshuro ya kabiri y'amatora yabaye ejo ku munsi wa kabiri. Warnock arusha Loeffler amajwi arenga 440 ku majwi amaze guharugwa. Mu yandi matora, umudemokrate John Ossoff ari imbere y'umurepublikane David Perdue n'amajwi arenga 212. Perdue yariko arondera ikiringo kigira kabiri cy'imyaka 6 mu mabanga y'umusenateri wa Amerika, mu gihe amajwi akibandanya guharugwa kuri abo bakandida babiri uzotsinda ntaramenyekana neza gushika ubu.
Tukivuga kuri iyo nkuru, mugenzi wacu Fidel Niyongabo hamaze kuvugana na Professor Athanase Gahungu wigisha muri Université ya Chicago, amubaza ingaruka ayo matora habera muri leta ya Georgia hashobora kugira kuri Sena ya Amerika.
Ndabibona yuko uko hejeje kubivuga mushinga na Fidel ko Warnock azotsinda, kandi bamaze kuvuga ko aza gutsinda. Ossoff na wene haraho yoshobora gutsinda, byoramuka rero bigenze gutyo. Nibaza yuko aba republikani batagumye aribo bonyene batwara bagira ico bashatse cose muri Congress, ko byoheza bikafasha cyane Biden gutwara nkuko avyipfunza.
Leta ya Georgia ni leta umudemokrati yaheruka kuyitsinda uretse ubu mukandida Joe Biden. Uwaheruka kuyitsinda yari Bill Clinton. Ni leta risanzwe izwi ko ari leta ihengamiye ku ruhande rw'abarepublikani. Kubona abademokrati bayitsinze ku rwego rw'umukuru w'igihugu no mu bishobora kuba ku byerekeye abasenateri, nike mubona gitangaje ku byerekeye iyo leta?
Jewe nibaza ko ego nigitangaje kubona abademokrate bashobore kuhatsinda. Biratangaje mugabo ntibitangaje kubera urazi umusenateri Lindsey Graham bavuga yuko arimwe mu bantu bashigikiye Trump ariko aragenda. Baravuga yuko haciye imyaka ine yari yaranamaze kuvuga ati twebwe tukaramuka dutoye Trump akaba ari we atorwa ngo abe perezida, twebwe tuzoba turiko turiyononera. Wewe yavuze ati we will be destroyed, ati kandi we will deserve it, yuko kandi bizuba bikwiye. Urumva rero uramuka batsinze abademokrate, si bitangaje mugavyo wavyerekanye cyane cyane yuko ibyo Trump amaze iminsi agira yuko abanyamerika abademokrate ko batabishimye, kandi ko arivyo byo byatumye baca baje inyuma ya Warnock, iyo ari byo byatumye kandi Ossoff ashobora gukuza gutsinda.
Hamwe abademokrate botsinda bitegereza ibintu barabona ko vyokorohereza akazi n'ibikorwa vya Joe Biden yatowe kuba perezida, ariko hamwe abarepublikani bogumana amahirwe yo kugenzura inama nkenguza amateka. Kubwanyu nikihe ingaruka vyogira kuri leta igiye kujaho ya Joe Biden?
Igihe Biden atoshobora kuronka Sena nkuko kuri kurabivuga, byo mugora cyane gushobora kugira ibyo yipfuza kugira. Ariko rero mushinga nta FDL, jewe nibaza naho bagira batsinde Sena abademokrat, nukuzoraba neza yuko uku kuntu igihugu cagizemwo abantu bangana mu vya politike, ibyo no kwita division, nukuraba neza nuko nahazotwara yuko bitazoguma bibandanya vyononekara abantu bakaguma bamwe bashagamiye abandi. Ivyo rero nivyo bishobora kuzogorana mugaba handi kuzoshobora kugira amategeko, kuzoshobora gutwara ukavyiyumvira ivyo yemeje, ndiko ndavuga Biden. ivyo bizofasha cyane igihugu muri imyaka ine ikurikira. Twizere yuko uyu munsi ivyo bahava bagira yuko bagomba kwemeza kongere kwemeza watowe, nibaza yuko boshobora uyu munsi bigahera bakavuga bati twebwe turemeje watowe ko ariwe azotwara igihugu, bagatuma iryo tariki ya 2020 nayo niyashika bakavyemeza. Hari ikintu bizogira cyane igihugu kuko ubu kwamuvyuka umuntu atazi ibiriko biraba, umuntu yumva Trump aguma avuga ngo jewe baranyivye nahato ata abihagarariye, ibyo nibaza ko bizotuma bica bihagarara.
Urakoze cyane
inshuti, mukomeje kudutega amatwi. Amakuru yacu yo kuri uyu mugoroba naha tuyasoreje. Ndabashimiye mwese mwarimu yakurikiye. Nshimiye n'abagenzi banjye bamfashije kuyategura. Yegeranijwe na Fasil Gabehu, yarahagarariwe na Etienne Karekezi. Yemwumva kuri micro ndi Jeffrey Mutagoma. Amahoro n'amahirwe kuri mwese.